Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nchuti bakunzi barajiwe Nzamba agateka kawe tulikumwese wa gata tu igenekelezo jamirongiwe na gata ndatu mukakaro iwembewe na mirongiwe na gata tu tuwa haikazi mumakuru tuwa tegurie akawagitu nizi ngingo nguru nguru zikulikira. Sugambere umumenye shamakuru Florian Irangabiye abuzwa uburenganzira bwiwe na cyane cyane bwo kwivuza. Ishyirahamwe Amnesty International rirakebura leta ko ubwo ari uburenganzira ahabwa n'amategeko. Muraza kumva akamo batera leta y'u Burundi. Abana barenga 40 basubijwe mu mihani wabo inyuma yaho bashaka kujanwa mu gihugu cya Tanzania n'umugwi w'abantu batanu harimo n'umukenyezi umwe bafatiwe mu ntara ya Kayanza. Leta yategerezwa kurondera amafaranga mu kugwiza ibishogwa hanze kugira ingaruka z'iduzwa ry'ibitoro rigabanuke. Murano makuru muraza gukurikira Antoine Kwigize umuhinga mu bijanye n'ubutunzi abivuze inyuma y'iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza. Turasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Abategetsi b'u Burundi bategerezwa mu maguru masha kuvuza aho bikwiriye. Umumenyesha makuru Florian Irangabiye afungiwe mu ibohero rya Muyinga akamo gategwa n'ishyirahamwe Amnesty International inyuma yaho uwo mumenyesha makuru atabarijwe ko amagara yiwe yifashe nabi biturutse ku ndwara yo guhema nabi ya asthma. Rachel Nicholson umushakashatsi muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu aributsa ko atari rya mbere Florian abuzwa uburenganzira bwo kwivuza agasaba abategetsi b'igihugu kwisubira ko bakamurekura kuko apfunzwe ataco azira. Kurikira
twararonse amakuru atubwira yuko amagara y'umumenyesha makuru Florian Irangabiye yasinzikaye bivuye ku ndwara ya asthma. Twokwibutsa ko atari rya mbere mu kwezi kwa gatanu amagara yaramukitse nk'uko nyene. Mu bijanye n'ibyo abategetsi b'u Burundi bategerezwa kumworohereza akavugwa kandi ku baganga babinonosoye tudasize inyuma ko yojanwa kuvurirwa ku bitaro byovura neza indwara afise. Abategetsi bategerezwa rero kubahiriza uburenganzira bwa Florian Irangabiye mu bijanye no kwivuza mu bitaro bibereye nk'akarorero i Bujumbura nkuko bimaze gusabwa akatari gake. Nk'ishyirahamwe Amnesty International twagira dusubire dusabe co kimwe n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yuko yorekugwa kandi atakirinze gusabwa kuko apfunzwe akongera akaba yaraciriwe urubanza ahubwo gukora akazi ari kurigwa n'amategeko.
Muri ico gisata nyene hari abantu bane bagizwe n'abagabo batatu n'umukenyezi umwe kino gihe bari mu minwe y'inyamiramabi mu Kayanza bakaba bafatiwe ku munsi wa mbere w'indwi muri komine Muhanga mu gihe bivugwa ko boba bari mu mugambi wo kujana mu gihugu cya Tanzania abana 43 b'abahungu bagizwe n'imisore n'imiyabaga. Abajejwe intwaro muri iyo komine bakaba muri kino gihe bariko barasubiza abo bana mu miryango iwabo abandi nabo bakaza gutogwa n'ababyeyi babo. Ido Nido na Eddie Claude ni Nazwe.
Nkuko inkuru zivaho muri komine Muhanga zimenyesha abo bana bose uko ari 43 ngo bava mu ntara za Ngozi na Kayanza bakaba bari begeranijwe mu muhana w'umuntu uri ku mutumba gashibuka aho bivugwa ko bari banyegejwe kugira mu nyuma bajanwe mu gihugu cya Tanzania. Abo bana bakavuga ko abo bari babegeranije bababwira ko bazoba bagiye kuba akazi. Izo nkuru zimaze kumenyekana abajejwe intwaro bari kumwe n'igipolisi baragiye gufatanye n'urugo ariko ngo basanze yamaze kuyanyaga cyo kimwe n'umushoferi w'imodoka yari gutwara abo bana muri icyo gihugu. Iko rero guca hafatwa umukenyezi wonye n'urugo hamwe n'abandi bagabo batatu. Abantu rero muri kino gihe bari mu minwe y'igipolisi aho bariko barakoregwa ko amatohoza abana bari bagire batwagwe mu gihugu cya Tanzania benshi muri bo bakaba ari abatayishure b'imyaka iri hagati ya 14 na 20. Mukamenya ko atari ubwa mbere muri iyo komine ya Muhanga havugwamo abana bata amashure bakaja mu gihugu cya Tanzania aho bavuga ko baba bagiye guhigayo akazi.
Arakoze Eddie Claude ni nahazwe hari umuntu yitwa Jean Christophe Ngoboka aturuka muri zone Gakere commune Kiremba mu ntara ya Ngozi amazu kwezi kurenga afungiye mu ibohero rikuru rya Ngozi abo mu muryango wiwe basaba ko uwabo yorekugwa kuko ariko azira ubusa ni nkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru uruganda rwa Radio Nzamba rukura muri uyu muryango wa Jean Christophe Ngoboka atumenyesha ko wabo amaze hafi amezi abiri ari mu bihe rikuru rya Ngozi biturutse ku bantu batandatu bamusanze muhiriwe bafise ibihiri baca mwagiriza gushurashuza abana babigeme baba muri ako gace mu ntumbero yo kumwaka igiturire hari mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ayo makuru akavuga ko baciye mujana kumufungira mu gashuka zone Gakere iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi bamwaka amafaranga angana n'imiliyoni zibiri bafatikanije n'inyamiramabi ariwe mu peje azu ku izina rya Ndwa Yezu Kanite yakorera aho kuri zone Igakere. Isoko rya Radio Nzamba gateka kawe rikemeza ko bene kumwaka ayo mafaranga bafatanywe itonga uwo mu peje nawe aca yimurirwa gukorera ahandi. Ayo makuru nyine abandanya avuga ko Jean Christophe Ngoboka amaze indwi zibiri yungurujwe urubanza ari uko umushikiriza manza Frank Alfred Ngomirakiza yanse kurungika dosiye yiwe muri sentare y'iyungurizo kuko yoba yarapfumbatishijwe abo mu muryango bagasaba ko wabo yorenganurwa.
Amaze gutangwa akayamusaba akashe tubona ariko hari ibindi bintu byabiri inyuma niko kumashikana mugashe bakashangaka amayaratwa kufika nk'igiturire imiliyoni zibiri naye babifashishwamo n'umuwapeje wo ku iyo zone yitwa Ndwa Yezu Kanote bahavuye banagiriza ko yanasambanya abana babigeme bo muri ako gace aherereyemo ariko nta cyemezo na kimwe bari bafise mu nyuma Christophe yayitabaje komisere kominale n'umukuru w'umugambwe asende dede araza yamahera barayafatana barayafatanwa abarimo barayamwaka uwitwa Nkurunziza Efraz nawe ni muramu w'umunyamabanga w'umugambwe n'indesitete ni komine Kiremba mu nyuma umunyamabanga yaciye arondera kurekuza uwo muramu abifashijwemo n'umuprokurere w'Ingozi yitwa Ngomanziza Alfred Frank ashikobo uwo muvukanyi wanjye Jean Christophe Ngoboka no baracyari mu gasho ngaho Ingozi ntararengutswa na rimwe ngo nta na kimwe amfeti ntibarigera bamwumviriza twe twasaba rero ntamwe ijwi ryanyu rishika kure basi uwaca akarenganurwa akarenguka akiregura ihamwa n'icyaha agahanwa hanyuma yezwa agataha.
Kubera ayo makenga y'uwo muryango uruganda rwa Radio Nzamba gateka kawe twarundi kuri telefone umushikiriza manza umukuru wa Repubulika Ingozi Alfred Frank Ngomanziza kugira atange umuco kuri ayo makenga y'uwo muryango ariko ntitwashoboye kumuronka.
Mu gisata cy'ubutunzi abadandaza inzoga mu birabo bigera kuri bitandatu baraye bahagaritswe mu gisagara cya Ngozi hari kuri iyo 2025 mu kakaro 2023 bahagaritswe n'igipolisi cyo kuri College Communale ya Ngozi bafatikanijwe n'abajejwe intwaro bongera barugara ibyo birabo byose bagirizwa kuba bariko badandaza izo nzoga ku biciro bitemewe n'amategeko ku binyobwa by'ishyirahamwe bya Rudi baciwe kandi ihadabu y'amafaranga 100,000 kuri umwe umwe muri iki gihe bakaba bafungiwe muri peji kurindira ko abategetsi bo hejuru bafatira ingingo. Iyo myidogo kandi ivugwa mu badandaza b'ibinyobwa vya Brarudi bo muri komine Mabanda intara ya Makamba. Abo bacuruza bakavuga ko itango ry'ivyo binyobwa gisunga kamwana wa mama bagasaba ababijejwe gusubira gutorera umuti ico kibazo. Ido nido na Alain Majesté Barenga.
Abacuruza inzoga za Brarudi bavuga ko itango ryazo ridakurikije amategeko aho mbere ku mitumba aho kuronka inzoga ari uko umukuru mutumba aba yabanje kukuvugira ibidashimisha abadandaza.
Sabayo utubaye tumwe tumwe turonka inzoga nyinshi kandi iminsi yose hakaba ubundi bubaye buronka rimwe rimwe kandi bose bafise abakiriya bamwe kandi kuri ari rimwe ikindi kibazo nko twebwe tuba hejuru mu mitumba tuba mu mitumba ntituronka inzoga kugira ngo uruhe inzoga nukwanzu kitwaza umukuru mutumba akagusinyira ibyo kugomba kugenda kugira ari kurondera ibyo nabyo gashirituma hajyamo ibintu ikimenyane hajyamo ibintu by'igiturire kugira umukuru mutumba yemere ufata urugendo agiye kukubwira ku nzoga urumva ntiyogera ko nawe yemere
abadamutse bagasaba ihinguriro Brawudi gutora inyishyiramo icyo kibazo tumubajije kuri telefone Jean Berry Hatungimana musitanteri wa komine Mabanda yamenyesheje ko atangaye no kumva ko hari abidoga ko bataronswa inzoga ko kuva kwa 20 za kuno kwezi nyuma y'inama yagirishije abarabwe n'icyo kibazo ko atabinyobwa bya Brawudi birasubira kubura
muri iyo ntara nyine abagendesha amapikipiki baridoga ukuntu batotezwa n'igipolisi cyo muri iyo ntara bagakubagurwa mbere hari naho bateba bakakwa amapikipiki bagendesha amakuru dukura muri iyo ntara amenyesha ko ipikipiki ifashwe itangishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 kugira ngo irekugwe ivyo biruko mu gihe n'uburishe ayo mafaranga atacemeza ko yarishe aronswa abo bagendesha amapikipiki bemeza ko abo bapolisi babasanga ku bituro bagasimbira ku mapikipiki yabo ataco babajije ngo barabe ko badakwije ibisabwa bagasaba abajejwe intwaro muri iyo ntara ya Makamba guhagurukira ico kibazo kuko bariko barasahugwa izuba riva inkuru na Josephine Jones Nkunzimana
nuko bagendesha amapikipiki baganiriye na radio Inzamba agace kakaba bamenyesha abapolisi babafata uko nyine atan'impapuro babajije canke ikosa babagiriza mbere ngo n'ipikipiki ziba zihagaze ku gituro cabigenewe barazifata uwirahiriye agashaka kunana bakamwereka ko bashobora kumurasa ivyo biruko mu gihe nyinshi muzifatwa zirekugwa hatanzwe amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 atakosa beretswe bakoze
twebwe turi ngaha tuza ku kazi ka misi yose nk'uko nabo bafise akazi kabo ka misi yose ariko ndibaza yuko akazi kabo ka misi yose atari uko twebwe twohohoterwa dufatirwa amamoto ducurangurwa ni ukuvuga abapolisi baha mu ntara yacu ya Makamba n'abavukanye ariko sinumva ko ari abavukanye ko bodufata nk'inyamaswa ukamenga turi abanyamahanga kandi ibyuma turi kucuranyonga ari iterambere ry'igihugu
ivyo bintu vyo tubona bazadufata na dokima ntibatubaza imoto bayitura kubwira ati vako kandi igiye hariya ivayo nko ku izina kandi ntandi gitazi bayiciye moto nico kibazo ngaho imakamba dufise 50 uko ataya gitazi twitwarabutse umuti wavyo ku nkambu z'uko batatwa kana dokima kandi dokima ziba zizifise ugahubwiye hariya bakagiriza ibindi utanakoze kandi bazutuye muri parikingi rombo dusera nuko bagenda hariya bakazimazaho imizi na nya dokima imoto iba yarakase igashipfuko nyene kuko batayemera kwikoresha irashobora kumarayo nk'indwi harimo n'izorahemerayo bivanye n'amahera baguciye n'ukuntu utayaronka
abo bagendesha amapikipiki bagasaba ko bokubahirizwa mu kazi kabo bagasaba kandi abarongoye inzego z'igipolisi muri iyo ntara gukurikiranira hafi ico kibazo abo bagendesha amapikipiki bakagiriza ku bisaba mu yizara kanza bataziranyeganyega ko ari wagisibije muri iyo ntara mu gukora ayo mabi
turakeneye ko boturabira iki kintu kugira ngo ntizokwame turagiriza ubu Burundi bwacu ngo bumeze nabi kandi ariko kwatibarutse mbo iyo baje kuzifata abashika bagwa ko kujya ku kibugu kandi uravye nabi n'amakofe meshi meshi ukumva ngo aha a no gukora saravye nabi ngo tubona ku kuvuga ibi bintu birateye ubwo none tubeho gute tugire gute ubuzisi bumwe buratandukanye burya rero ubuzi butandukanye nibareke umuntu wese umwe wese ku kazi kiwe ariko yubahirize hanyuma hazofatwe uwo bazaba bafasha afite forode cyangwa ariko akora amanyanga mu guri ko yunguruza abantu mu mutekano yubahirize
ivyo bikogwa n'igipolisi ngo bikogwa mu makomine yose agize intara ya Makamba aho mbere hari n'abamaze gukomeretswa mu bungurujwe Karoriro nak'umutamakazi yakomeretse mu ntango z'uku kwezi muri komine Vugizo uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye kuri telefone komisari Emmanuel Manariyo arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba kugira aduhe umuco kigiye gukogwa ariko ntitwashoboye kumuronka
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya ano makuru twabateguriye iduzwa ry'igiciro cyo kwiyunguruza riherutse gushingwa na leta ngo riva ahanini kwikena n'iduzwa ry'ibiciro ku bikomoka kuri peteroli hamwe no guta agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi uwo n'umwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize kugiwe leta yategerezwa mu maguru masha kurondera aho ikura amafaranga yofasha kugira ibiciro ntibibandanye biduga no gufata imigambi irashe mu gushira amafaranga mu bishogwa hanze kugira leta ironke amafaranga y'agaciro itarinziriye imfashanyo ziva mu mahanga kurikira
iryo duzwa ry'ibiciro byo kuyunguruza rero nk'uko mubizi bizoca bikurikirwa n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa eka nibindi byankenerwa byose ibyo bikiunyogwa nuko leta idafise amafaranga y'agaciro ahagice ariyo madovize kugira ishobore kubandanya korohereza irangurwa ry'ibintu mu mahanga ibyo bikunyugwa kandi n'ukuntu umwimbu mu Burundi ugumugabanuka hanyuma bikunyugwa kandi nuko igihugu kikizerinze mu mfashanyo kandi izo mfashanyo nazo zikaza kurushi ibyo byose rero bigatuma ubukene buguma bwiyongera mu gihugu mu bihe nk'ibi rero by'ingorane z'ubutunzi leta yari ikwiye kugerageza kurondera uburyo bwo gufasha n'imiburiburi mu gihe gito kugira ibiciro ntibibandanye biduga yaba ibiciro by'ibitoro yaba ibiciro byo kuyunguruza eka n'ibiciro by'ibiribwa ibyo birashoboka ibicije migambi yo kunagura ubutunzi yatanguye bifashijwemo n'ikigega mpuzamakungu FMI ariko igikorwa gihambaye leta yorangura nico gufata imigambi rashe yo kunagura ubutunzi cyane cyane mu gushira amafaranga mu bikorwa byo kongereza umwimbu wo mu burimyi yaba ibirimwa mbumba rugo kugira abantu bashobore kuyikwiza mu bifungurwa yaba ibitoyegwa bishogwa hanze kugira leta ishobore kongereza amafaranga y'agaciro akenewe mu kugura ibintu mu mahanga idategereje imfashanyo ziva mu mahanga
Ibibanza by'amasoko yo mu gisagara cha Bujumbura bigiye kuzohora bitozwa amakori n'amatagisi n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR mu rugendo rwakorewe ahari isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi komine Mukaza hakaba hafashwe ingingo yuko ibibanza biri hanze y'isoko bigiye kuzaribira riha amafaranga ibihumbi 600 ku kwezi bimenyeshwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura aho yongera koko n'abakorera hagati mu isoko bafite amafaranga bihuye bazoriha ikigo OBR
ni kontra rero aho umwene gihugu gacane cane umwene gihugu afise icakora nahakorera ategereza gusinya asinyira OBR kuko OBR ni uno munsi izotangura kuzatangisha amafaranga cyangwa iratoza amafaranga kuko niyo mission ifise rero uno munsi uri hejuru nicyo kituma wabonye twaje tuzananye n'umuyobozi mukuru wa OBR kugira ngo twirabire akajyo icyo gikorwa kiriko kiragenda aho rero ni muntu mbere yuko uri kwarakorera muri icyo kibanza na cyane cyane ko cyitwa ko ari kibanza ariko arakorera mu minsi yose ari no cyo kibanza cyiwe twamuhaye aheza agasinya kontra neza ko yemeje ivyo OBR izoza irasaba kwezi ku kwezi na cyane cyane amafaranga harabaye igihe umugwi waraje mu masoko atandukanye kugira ngo bamenye exactement ibiciro canke amahera bari korariha muri ibyo bibanza twasanze yuko ibyo bibanza babirihisha amafaranga 600 rero tubonye ako gace karihisha 600 bace dufata yuko ako gace kose koriha 600 mu isoko hagati nawe nyene arafise amafaranga ategerezwa kuzorihwa aho rero nta mwana n'ikinono
imbere yo gusozera ayo makuru mukurikire agakino k'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka agakino nitunywere mugakuza
tunywere mugakuza n'agakino mutegurirwa n'amashirahamwe rigiteka na movement inamahoro mukagashikirizwa na radio Inzamba agateka kawe
befani aho ndengana bukumenga ntiwambonye nibiki
Oya chef nuha bubifata nabi. Ni kubera nariko ndihuta kugira sinta nabanda kaje.
Eh? Mbenda kubaze.
Sa.
Ije nakubwiye waranga yo mpano ya rujongo.
Erega chef bijya bintu wasanze ntivyo ukunda. Je narakubwiye ko mfise umuntu turi kumwe kandi tuzubana.
Nani yo ningorane? Ubije cyo kubuza kugira mariage. Ah kuri chance. Niwe wanyarukirungarari.
Oya
Lahira, okay. Ure, urahita, moku vamo kazi. Chankwe merizyo na gusazi.
Eka waje jo karaheze chef amazi nisa nsaba ko tujyama nandanka nonambiye ngo sinzogaruka
uwe safa ni nawe none nje ntiwari umuzi afite twara gikuye ntufitini
sa utsihigatini ivyo bintu wabyubahuti
nonambiye ko ncamba mu kazi wumva nari kubigenza gute kandi si jewe jenyene
Oya jewe mfuma nemera kukava sishobora naho yogira gute. Ukavamwe kubeye. Ahubwo no kumushengeza akabiri wakavamwe. Urabona ere gico ni cyaha gihano n'amategeko.
Nyere mugakuza.
Ni na hano duciye dusozerera ano makuru nakoze mwese abari ko baradukurikira pya gahungu nariko ndabashikiriza ndabikibanuye naho utaha.